Eri Nejmi de Amerik. Ijwi d'Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije shuti muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 kuri micro ni kumwe na Jefiden Yonga. Mugambwe RDI uyobowe na Faustin Twagiramungu winjiye mu runani rw'imigambwe MLCD uyobowe muri iki gihe na Paul Rusesabagina.
Igihugu ni cy'Abanyarwanda twese. Bashyiraho impapuro batazishyiraho, izo ushaka no gutaha. Uzavuga ko azadutinyisha kubera impapuro, tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo nuko impapuro zaje.
Uyo ni Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ugwego rw'umuhuza w'Abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutihanganirana mu banyepolitike kuri ko kuribonekeza muri iyi minsi. Igihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara. Imbere ko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Alice,
urakoze Fidele. Tuyahere muri Sudani. Umutegetsi wa gisirikare arongoye Sudani iki gihe yahamagariye indongozi z'abari mu myiyerekano gusubira mu biganiro byo gutanga ubutegetsi atakirinze gusabwa, mu gihe icuka kibi hagati y'izo mpande zibiri kitaracureha inyuma y'ubwicanyi buhitiye kubari mu myiyerekano. General Abdel Fattah al-Burhan arongoye igihugu iki gihe yashikirije ko akenewe inyishu ishimisha abanyagihugu bose, akayabishikirije i Khartoum kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko igihugu kimaze amezi atatu kitagira leta, ko abanyagihugu ba Sudani hamwe na politike mpuzamakungu y'igihugu byahungabanijwe n'ikena rya leta, kandi ko badakeneye ko haba iyindi kudeta. Mu gihe kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri kunyutse inyuma y'ubwicanyi bwo ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarafashije mu twigoro, aho abatumvikana basubiye mu meza y'ibiganiro. Sentare muri Kenya yaragirije abagabo batatu kuba barafashije abarwanyi b'abayisilamu bagabye igitero kuri kaminuza hagasiga ubuzima abantu 148, benshi muri bo ni abanyeshuri. Mohamed Abdi Abikare, Hassane Adene Hassane hamwe na Rashid Charles Mbersero bazosomerwa urubanza ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi kuza. Mu kwezi kwa kane itariki ya kabiri umwaka w'2015 niho abagabo bane bitwaje inkoho bo mu muhari wa Al-Shabaab bate kaminuza y'i Garissa. Benshi mu bafuye bari abanyeshuri, abagabye ico gitero nabo barishwe. Al-Shabaab yavuze ico gihe ko ico gitero kwari kwihora ku basirikare ba Kenya bari muri Somalia, aho uwo muhari w'iterabwoba usanzwe uri. Abimukira bashika 20 barabuzwe irengero mu ibahari Mediterane inyuma y'ibikorwa byo kubatabara byashoboye kurokora 27 mu bwato bwibiye mu mazi, nkuko byashikirijwe n'abasirikare ba Espagne bacungera inkengera z'amazi ejo kuwa gatatu. Umuvugizi w'ico gisirikare yavuze ko ubwo bwato bwari mu mazi hagati y'uburaruko bwa Maroc na Espagne ejo ku munsi wa gatatu. Abarukowe barimwo abagore babiri hamwe n'umwigeme. Mu ibahari Mediterane abimukira 569 nibo bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. 173 muri bo bariko bashaka kuja muri Espagne, nkuko ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryabishikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano ibanki y'Uburusiya kuko yafashije Korea ya Ruguru guca haruhande y'ibihano yafatiwe n'amakungu ubushikiranganje bw'ikiga cha leta muri Amerika cyo kuwa gatatu bwarafashe amatungo yose y'iyo banki ari muri Amerika abanyamerika babuzwa gukorana ibikorwa by'iterambere n'iryo shirahamwe ry'ubutunzi ubwo ubushikiranganje bwagiriza iryo shirahamwe ryitwa Russian Financial Society kuba ryaruguruje konte ya banke yishyirahamwe ryo muri Korea ya ruguru ibyafashije Korea ya ruguru kuronka amafaranga afasha guhingura ibigwanisho vya nucleaire yari yabujijwe n'amakungu. Igisirikare cha Iraq ku munsi wa gatatu cashikirije ko kiriko kiratohoza ku bitero vya rokete vyatewe ku birindiro birimwe abasirikare ba Amerika muri Iraq hamwe na hari ihinguriro ry'ibitoro rifitanye ubucuti ni kompanyi y'abanyamerika idandaza ibitoro Exxon Mobil bubaye ubugira gatanu kuva mu ndwi iheze yaho ibisasu bya rokete byatewe kunyubakwa zibamwo abakozi ba Amerika muri Iraq ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubushikiranganje bwa Iraq bujejwe igisirikare bwashikirije ko rokete zitatu zatewe ku kambi ya Balade y'abasirikare barwanira mu kirere mu ntara ya Saladin gikurikirwa n'ikindi gitero kuri uyo munsi nyene kuri ambasade ya Amerika. Abajejwe umutekano muri Iraq bavuze ko iryo bitero ata buzima bw'abantu byahitanye kandi ata vyinshi ivyononye nta muhari uremanga ko ari wo wakoze icyo gitero ariko abasirikare ba Amerika muri kahise batumye urutoki umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu.
Urakoze ya Loisi kumakuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi ahubwo guhumuza w'abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutinyanganirana mu banyepolitike kuriko kuribonekeza muri iyi minsi. Muhuza Edouard Uwimana saba ko abatosekaza umubano boshengezwa mu butungane. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Aya majambo y'umuhuza aje nyuma y'ibikorwa binyuranye byibonekeje mu minsi mikishize. Ingoro y'umugambwe Senere urongo w'icegera cy'umukuru w'inamashinga mateka agatongwasa yaturiwe mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa gatandatu uheze ya CNDD-FDD nayo isambugwa n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Bubanza. Umuhuza w'abarundi abona ko iyo myitwarire ari ngendo igayitse muri ibi bihe himirije amatora. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Edouard Nduwimana asaba ko amategeko ahanayo mu Burundi yogendegwaho mu kubonera umuti ibyo bibazo.
Urwego rw'umuhuza w'Abarundi ruratewe impungenge n'inyifato yatanguye kwigaragaza yo guturira kwiba amadarapo n'ibindi bikorwa bibi bikoregwa imigambi. Twashaka gutera ibyatsi iyo ngendo igigwa n'abansi b'amahoro. Dusabye abajejwe amatohoza ko bokora ibikorwa bajejwe maze ababisha bahanwe by'akarorero mu ntumbero yo gutuza no guca intege wo wese yo afise ako gatima. Abarongoye imigambi barinda kwigisha abanywanyi babo cyane cyane urwaruka ingendo yo kwihanganiranira no kubatahuza kutavuga rumwe muri politike ico bisigura.
Ibikorwa byo kutihanganiranira mu migambwe na cyane cyane hagati y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hamwe na CNL uherutse kwemererwa gukora birahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Aba ni bamwe bo muri komine Nyabiraba ahaturiwe ingoro ya CNL kubasaba umwumvikano hagati y'indongozi iziyo migambwe.
Kubwa anje hakwiye ko bashobora guhiganwa bagahiganisha ivyiyumviro badahe bakora ibintu nk'ibi kuko binashobora kudutera ubwoba. Twe bisaba umutekano bahiganwe badahezana nayo nibyo dushaka abanyagihugu twibera umutekano nta bindi dushaka.
Urugwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD ruri mu rukunze gutungwa agatoke mu bikorwa byo guhungabanya abanywanyi b'iyindi migambwe. Ariko ujejwe gutanga amakuru muri uwo mugambwe Nasini Net Mutoni arabihakana nyabo nakavuga ko nuko kwihanganiranira atakuriho.
Kiyo mugambwe CNDD-FDD turashima ngene turanye n'iyindi migambwe. Turabishima cyane tugashimira mbere n'abanywanyi bacu. N'ugwaruka bw'imbonera kure bakunze gushira mu majwi rurimo ari nago mbere tunashyira imbere mu gushima rurihangana cyane harabagasotora haragasomborotso karengeje mugabo rihangana rugashobora guhagarara neza mu karanga mutima no mundero kwa hawe n'umugambwe CNDD-FDD
ku ruhande gurongoye umugambwe SNL agatongwasa nawe abona ko uruhara runini ari ubwo abajejwe intwaro kuko rimwe na rimwe bari mu batanga inkigi
niko biraja mu ngiro rero urwanko niwe barubiba ikibazo rero tuzara kwibaza mbega umutware abibugwanko umutware abindyane uwo ni umutware koko mu bisanzwe ntibyagomba kumera gucyo kuko umuntu yatowe mu mabanga yo gukorera igihugu akorera igihugu ataravye amamuko yiwe icyo rero nico kigoye kuko abantu bashima yuko byose bavyigungira ko mugabo bakavyigungira ko batiyumviriye ya neza y'igihugu ingaruka rero ni mweni
mu ntumbero yo gutegura amatora yimirije mwaka uza komisera jejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika abona ko hakwiye kuba uwundi muce w'ibiganiro byo hanze bihuza abanyapolitiki ambasaderi Ismail Shergi yabivuzaho yari ko arashikiriza imbere y'inama ijejwe umutekano ya ONU kwa gatanu w'indwi iheze kuri ibi umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abona ko bigamije konona imyiteguro y'amatora
turabona ko kuzana icyo kiyago mu nama igejwe amahoro n'umutekano ku isi ari ugusamaza abarundi guhuvya abanyepolitike bari ko baritegurira amatora turateye akamo abanyepolitike bari hanze y'igihugu ntibasamazwe nabo babahenda ngo hari ibindi biganiro bigishoboka nyabuna abemera intwaro ya demokrasi batahuke bifatikanye n'abandi gutegura amatora bitoze bongere batore indongozi zizora mu gihugu mu 2020
umuhuza w'abarundi asa umugwi ujejwe gutegura amatora kubandanya ibikorwa byawo kugira inzitizi zose zishobore gutoregwa inyishu
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'umugambwe LDI ku munsi wa kabiri yinjiye kumugaragara mu runani MSD uyobowe muri kigihe na Paul Rusesabagina bombi bashize umukono ku masezerano yo kuja hamwe i Bruxelles mu Bubiligi bwenzi wacu Edi Gwema yaganiye na Twagiramungu amubaza ibiri muri ayo masezerano nicyo bifuza gushikako
Mu myaka makumyabiri n'itanu twagiye tugerageza ku buryo bwose twashyiraho amashyaka ariko dushaka gushyiraho ishyaka rimwe abanyarwanda bose bashobora kujyamo mu by'ukuri ariko byarananiranye niyo mpamvu rero twasanze duhuje ibitekerezo noneho duhitamo kumvikana ko twashyiraho icyo bita platform no kuvuga ikintu kimeze nk'impuzamashyaka icyo duhurijeho twese ariko habaho ubumwe bw'abanyarwanda haba mu gihugu haba no hanze cyane cyane ariko abo hanze kuva ko kugira ngo tuzatahe iwacu mu Rwanda cyangwa se tuvuga n'ubutegetsi mu Rwanda ari uko twashyiraho iyo mpuzamashyaka ni ibyo ngibyo nta bindi byabiteye
iyi mpuzamashyaka bwana Twagiramungu siyo ya mbere ivutse cyane cyane mu mahanga igishya iyi mpuzamashyaka winjiyemo gitandukanye n'ayandi mahuriro yagiye ashingwa cyo ni ikihe
nuko harimo amashyaka numva afite ikintu cy'injyana mu byerekeranye na politiki ikindi gishya nuko dusesengura neza ubumwe dushaka ari ubuhe nuko dushaka ko amashyaka yose nayo ya mbere yagiye agerageza yaza tugashyira hamwe ariyo mpamvu twavuze ko niba dushyizeho iyo mpuzamashyaka tukaba tuyarimo turane ntabwo bihagije tugomba no gushaka andi mashyaka
bwana Twagiramungu abakurikina hafi politike cyane cyane yo mu karere bavuga ko bigoye cyane kugira ngo umutwe wa politike cyangwa se impuzamashyaka ya politike ibe yakorera politike hanze itari mu Rwanda mwaba muteganya kuzajyana aya mashyaka yanyu mu Rwanda ku rubuga rwa politike
birashoboka ko no gukorera hanze byashoboka ko ayo mashyaka agira agaciro cyangwa se iyo mpuzamashyaka yagira agaciro ku nibwo bwa mbere noneho tuzaba dushyize hamwe niba ayo mashyaka yandi aramutse yemeye ko dushyira hamwe twajya mu Rwanda tumaze kwerekana porogaramu uko iteye kandi tukayumvikanaho na leta iri mu Rwanda ntabwo dushyiraho ayo mashyaka kugira ngo tuzagume hanze tuzashyizana ibitekerezo dusabe guverinoma y'u Rwanda ko dushaka gutaha iwacu ibyo rero niba byanga ni uko bazabavuga ko tutari abanyarwanda hari ariko numva bagombye kubyemera
Twagiramungu mwakunze kumvikana kenshi ko mudashyigikiye ikoreshwa ry'ingufu gukuraho ubutegetsi iyi mpuzamashyaka mugiyemo ifite umutwe wa gisirikare wifuza kuba wakuraho ubutegetsi buri mu Rwanda bakoresheje ingufu ni iki cyahindutse kuri wewe
kuri jyewe nta kintu cyahindutse ndacyakunda igihugu cyanjye kandi nshaka ko abanyarwanda bagira ubumwe nyabwo twebwe turashaka gutaha iwacu niba tudatashye iwacu ku neza umuntu akatubwira ko uko tugomba gutaha ari ukugenda tukamupfukamira twakwanga akajya turasa ku manywa y'ihangu tuzakora nk'ibyo yakoze harya we ko mutamubaza icyatumye afata intwaro akajya mu Rwanda agafata igihugu kuki se twebwe tutabikora natwe turi abanyarwanda ntabwo rero numva ko umuntu yafata igihugu nk'aho ari isambu ya se cyangwa se umugabane yahawe n'umwami akumva ko yategeka ibintu ko yishakiye turi abanyarwanda turashaka kujya iwacu kuri condition twamuha akazimira atazemera tukarwana nkuko nawe yarwanye sinumva icyo umuntu agomba kubitinya mu rwose ngiye numva ruko nguko bimeze
bwana twagira mungu iyi mpuzamashyaka MRSD winjiyemo umuyobozi waryo kuri iki gihe bwana Paul Rusesabagina leta y'u Rwanda muri iyi minsi isigaye imufata nkaho ari umuntu uteza imbere urugomo n'iterabwoba ndetse bakaba baranamushyiriyeho impapuro zimuta muri yombi gukorana nawe wumva nta kibazo bizakugiraho wowe nka twagira mungu nk'umunye politike
ngewe ntabwo numva ibyo bintu byagombye kuntera ubwoba ibyo bazamukorera nange bazabinkorera nuko ufatwa tugafungwa we na mu bihugu turimo cyangwa se bakatujyana mu Rwanda ngewe ntabwo mbitinya namba igihugu ni cy'abanyarwanda twese bashyiraho impapuro batazishyiraho izo ushaka no gutaha uzavuga ko azadutinyisha kubera impapuro tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo nuko impapuro zaje tugomba gutaha iwacu byanze bikunze iyo bidashoboka ku neza bizashoboka ku buryo bw'intambara
bwana twagira mungu muri mpuzamashyaka yanyu ni iki mwifuza kugeraho mu gihe cya vuba cyane
reka nkubwire icyo dushaka abanyarwanda ari abari hanze abanyarwanda ari abari mu gihugu barashaka amahoro amahoro ashingiye ku bumwe tuvuga ururimi rumwe mu mateka yacu twarashingiranye dusenga Imana imwe nta kintu na kimwe tudahuriyeho cyatuma tugomba kubana mu gihugu cyacu nibyo ngibyo nta bindi navuga
Faustin twagira mungu umuyobozi w'ishyaka LDI Rwanda nziza akaba yarigeze no kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
urakoze cyane nawe kuba wampaye akanya kugira ngo tuganire
banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,475 17,675 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihe uno munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ushitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama mu Rwanda uwo muvuganye wese akubwira ikibazo cy'inzara izuri inzara kuva ku mwaka uheze icyamwe mpuzamakungu pa muri bagaburira ryarahinduye ribaha amafaranga agera ku 5,400 ku muntu umwe wese ku kwezi iruhande biharage ifu y'ubuyi n'amavuta intomero ya PAM nuko izo mpunzi zo kwigenga mu bifungurwa zikanahindura zikigurira utwo zifuza yamarizo mpunzi zivuga ko ayo mafaranga ari make kuko ibiciro byaduze kandi bakayakuramwo ibyankenerwa byinshi bagasaba ko yokongerezwa
ubundi ni imana mu bisanzwe na urazi nta 1,508 n'ibiro bingahe waravuye mu byawe zo gutunga abakitangura kuzana ayo mafaranga baratubwira ati agafuko k'ibigori kagugu 1,800
ariko ubu karageze mu 10 hafi na 10 na kimwe
10
na kimwe na majana
ko byo bitanumagara ne barabiduha ariko nuduharage ku mpande tugihabwa na nadara nadara nayo no kicikwega maguru kabiduha ikeba igatanga uyu munsi ngo ntiyatanze umuntu ashonje nawe nuraza umunsi ni muremure nijoro nirerire ibyo byose bitugiraho ingaruka ubuzima bugahagarara
kibazo cy'ubugwayi ibyo byose bijamwo kubera iki umugwara kenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girente nifana kugira renze ku miti ugasanga ibyo bitumye y'amafaranga agize akeya
inkwi urashaka gukora nk'amezi nk'atatu bataduhaye ngo gacukuramo umutwe dufaranga baduhaye twaratso gaca sanga ntidukwiye no kukwezi twashaka ko batwongeraje ko dufaranga dukeye kubera nko twarasa amafaranga gaca sanga nk'umwana ntarose nk'uduhuzu yambara gaca sanga ukuyemo umwe dufaranga baduha gaca sanga na kwa kwezi ntigukwiye
bongera ko ubukene bw'impuzu zo kwambara kuko baheze imyaka itatu atamfashanyo y'impuzu baro nka namaso arabikwereka kuko utambaye izatabutse yambaye izifite biremo canke izidasa kubera guterateranya udushambara nkuko bavyivugira
bara abantu uyu mwana sha gusanga yambaye gahuzu kaheze ubundi twahora dufata uduhuzu mu isanzwe ariko ubu rero ntituzi uvuga izinyene tukenera ko bozo dufasha uduhuzu
turasaba ahubwo mutuvugire kabisa nta mpuzu twe tugifise ahantu tuduhuza ubona mubona twambaye nga nizo tugenda dusaba abagenzi kabisa bagenda za Kigali ukabona afise nk'imiryango yiwe I Kigali yifise ukagenda ukamukorera nk'akantu wamugirira nyene yaguha nk'ako karaka mu mesere nk'impuzu umukorera udusuku waheza agaca guha nk'agapantaro akaguha n'agashati
ndeba nk'ubu naje hano nende gutera mugenzi wanje uduhuzu nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nje nakina hano kutinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambiye nabi nanye natakuntu nse nobwira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko ukabisa ubukurambaye bose kirerana abana nta tumutu bafise turagaragara kunyene
ahiza myaka ingahe atamutu turonka
Pasteur Jean Bosco kwibishatse aserukirizo mpunzi yabonye umutegetsi wese agende iyo kambi nta bindi bibazo amutura atari ibyo
dukereye impuzu twambara uno munsi ikibazo gikomeye cyane ni impuzu dufise ahantu tuno munsi tugeze ku 60 birenga rero ni ikibazo kinini cyane ikigira kabiri turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka mufasha ukwezi nakwi mu bisanzwe umuntu yandika 5400 ku kwezi rero kugatwe k'umuntu kwezi kose murumva yuko biragora cyane
impuzu izo mpunzi zifise nizo bafashishijwe n'Ubuyapani mu mwaka w'2016 userukira igihugu c'Ubuyapani mu Rwanda aheruka kubagendera mu ntango z'uku kwezi bamutuye icyo kibazo nawe abemerera ko agiye kugishikana kuba mutwara
there are so many problems and honestly speaking
ingorane turaziko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke yamara tugiye kubishikiriza leta y'Ubuyapani gutyo tuzovugana n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twokongera ko mu bigenewe impunzi
find a wonderful solution
ishamwe mpuzamakungu hashtag ritsegura ko ryabuze aho rikuri izo mpuzu zo gufashisha impunzi kuko u Rwanda rutacemerera impunzu zambawe zizwe nka caguwa kwinjira mu gihugu yamara rivuga ko ririko rirarondera ingene ryoronka impuzu zikorewe mu Rwanda Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Higanwa ligira iry'umunani ry'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu Bufaransa inkino zo mu ntango imigwi amaequipe arimwo zirangira uyu munsi kwa kane naho higanwa rya 32 ry'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika mu mupira w'amaguru rizotangura ejo ku munsi wa gatanu mu gihugu cya Misiri ibindi kuri inkuru twumvirize Thomas
amajonjora mu matsinda y'igikombe cy'isi cy'abagore ararangizwa uyu munsi kuwa kane n'imikino ine mu itsinda rya gatanu e ubuhorandi burahura na Canada Cameroon irakina na Nouvelle-Zélande naho mu itsinda rya nyuma rya gatandatu F Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakina na Suède naho Thailand ihure na Chili Kugeza ubu amakipe asezerewe nyuma y'amajonjora ni Afrika y'Epfo, Korea y'Epfo, Jamaica, Ecosse na Argentine. Amakipe umunani niyo agomba kuvamo mu majonjora hagasigara 16 azakina kimwe cy'umunani guhera ejo bundi kwa gatandatu. Izizazamuka muri kimwe cy'umunani ku buryo budasubirwaho zimaze kumenyekana n'u Bufaransa na Norvège mu itsinda rya mbere A. U Bufaransa ni ubwa mbere n'amanota 9-9, Norvège ni ya kabiri n'amanota 6-9. Nigeria ya gatatu n'amanota 3 iracyafite amahirwe yo gutambuka ikagera mu rwego rwa kimwe cy'umunani muri iri tsinda n'ubwo aya mahirwe ari make cyane bwose ariko arahari. Mu itsinda rya kabiri B Ubudage, Espanye n'Ubushinwa nizo zazamutse muri kimwe cy'umunani. Mu itsinda rya gatatu C n'Ubutaliyani, Australia na Brazil. Mu itsinda rya kane D izaraye zibonye tike ya kimwe cy'umunani n'Ubwongereza ku mwanya wa mbere n'amanota 9-9 n'Ubuyapani bwa kabiri bufite amanota 4-9. Naho rero mu matsinda E na F birasobanuka uyu munsi kuwa kane. Ijwi rya Amerika irushanwa rya 32 ry'igikombe cy'ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru rizatangira ejo kuwa gatanu mu Misiri amakipe 28 niyo azagiharanira muri byo harimo bine byo mu karere ka EAC Uburundi Uganda Tanzania na Kenya Repubulika na Demokarasi ya Kongo nayo isaba kwinjira muri EAC irimo nubwa mbere mu mateka Uburundi bugiye mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu Uburundi buri mu itsinda rya kabiri B hamwe na Guinea, Madagascar na Nigeria. Madagascar nayo nubwa mbere igeze kuri uru rwego. Mu majonjora yo mu itsinda umukino wa mbere w'intamba mu rugamba z'u Burundi uzazihuza na Green Eagles za Nigeria ejo bundi kwa gatandatu mu mujyi wa Alexandria ku nyanja ya Mediterane guhera saa moya y'ijoro. Umukino wa kabiri nawo intamba zizawukinira Alexandria kuwa kane w'icyumweru gitaha tariki ya 27 na Madagascar saa 10:30. Naho umukino wa gatatu w'intamba ari nawo wa nyuma w'amajonjora mu itsinda uzazihuza na Guinea i Cairo umurwa mukuru wa Misiri saa 12 ku cyumweru itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatandatu. Aya masaha tuvuga nayo mu Burundi. Andi matsinda ateye ku buryo bukurikira. Muri A harimo Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Misiri, Uganda na Zimbabwe. Mu itsinda C harimo Algeria, Kenya, Senegal na Tanzania. D rigizwe na Côte d'Ivoire, Maroc, Namibia na Afrika y'Epfo. Itsinda E ni Angola, Mali, Mauritania na Tunisia. Naho itsinda rya gatandatu F ari naryo rya nyuma ririmo Benin, Cameroon, Ghana na Guinea-Bissau. Muri iki gihe Cameroon niyo ifite igikombe cya Afrika cy'ibihugu ese izakigumana mureke dutegereze ifirimbi ya nyuma ku mukino wa nyuma ku itariki ya 19 y'ukwa 7 i Cairo
Ushuti mwese mkunda radi juu ya Ameriki vigane vya mwaka kanya vigaru kiengaha mwakoze kututega matwi mwanda anye mudu kuhikira na mwigane vya achu kuri radio yanyu radio juu ya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.